Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Amashirahamwe yigenga muri Republika Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 ku kwezi hari abasirikare b'Abarundi bagiye gushinga ibiri ndiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara cha Uvira.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale.
Uyu ni Bernard Kadogo Tondo atwara amashirahamwe yigenga mu kiyaya cha Rusizi muri Republika Demokarasi ya Kongo. Muri make ahayemeza no makuru agira ati abinjiye bafitanye amasezerano na Mayimayi leta y'u Burundi ibiyamara ivyamirira kure.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi.
Uyu ni Colonel Floribert Abiyereke avugira igisirikare c'u Burundi ateri vyatsi amakuru y'ingabo z'u Burundi zo zaragiye gushinga ibirindiro muri Congo. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradio yanyu. Nenda biche kumasonga nkitangura amashirahamwe yigenga muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 uku kwezi hari abasirikare b'Abarundi bajabutse uruzi Rusizi baja gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara cha Uvira. Aya makuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bavuga ko biboneye abasirikare bajabuka, ariko leta yo irabihakana ikavyamirira kure mu gusigura ko atakindi ano makuru agamije atari gucafuza igisirikare c'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Elo Jurikaneza.
Namwe batuye muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi babwijwe rya Amerika ko biboneye abasirikare b'Abarundi bajabuka uruzi Rusizi rw'u Burundi na Congo kuva ku itariki ya 3 kuno kwezi. Aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuru b'imitumba muri grupe Mayasange iri muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'umanuko. Eka n'amashirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'Abarundi zajabutse Rusizi zerekeza mu misozi ihanamiye umuji wa Uvira muri zindwi zibiri zishize. Bernard Dogoto ndo umuyobozi w'amashirahamwe yigenga mukia cha Rusizi yabwijwe rya Amerika mu kiganiro yarihaye kwa abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano rubari ku marondo mu ijoro.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena wakati
njiye abasoda wa Burundi bafitanye amasezerano na Mayimayi Mbulu Kamale yarabayoboye bacasange kandi bari mu misozi hananiye mu gihe wa Uvira baciye sange maze baraduga hejuru cyane. Ubu bamwe baboneka kukiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye. Jewe nk'umwe mu barongozi amashirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi ndabyemeza mfatiye kubyo niboneye n'ibyo numvise kuko abanyuma bashitse ari saa mbiri z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara, ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'Abarundi bari binjiye. Kuko n'ukuri abasoda b'u Burundi barahari uyu munsi mu misozi ya Congo
perfas kwa jeshi la Burundi ambalo lilikuwa limeingia. Hiyo ni ukweli, jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya Congo.
Niko yemera irujya Amerika uko kuri bwana Tonda hagarari ya mashirahamwe yigenga mukiya cha Rusizi avuga umvugizi w'igisirikare cy'u Burundi wacita ikinyoma cyeruye. Colonel Floribert Biyereke ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritangaza umunota umwe n'amasegonda 5 mu rurimi rw'Ikirundi hamwe n'umunota umwe mu Gifaransa, maze avuga ko batangaye amakuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel Biyereke yavuga igisirikare cy'u Burundi FDNB.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi. Kuri ayo makuru y'ububeshi, urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare cy'u Burundi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu.
Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye abwira ahejeje gusoma itangazo ko atakindi kintu kurenza ko kihari ndakana kadogotondo batwara societe civile mu kiyacharusi ziwe mugabo yemanga ko basirikare b'abarundi bamaze no gushinga ibirindiro akibaza ko FARDC igisirikare cha Congo kibarerekera
Congo sisi unavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi
twa twimvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cyo Burundi cha Congo kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona ico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cyo Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu ya Congo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho ica hose ukerekeza mu misozi usanga hari ubuzabwiza bw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza tu kwenye barabara y'amagrupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mu mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahize ibintu byabo n'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gupfuka umunwa n'ukuri nta kinyoma kirimo na gato ni kwa shimangira intara ya Kivu y'umanuko imaze imyaka irenga 20 ivugwamo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimwo iyobowe n'abarundi nka FNL na Rotabara inzego zitari nke gisirikare cy'u Burundi carezwe kurungika ingabo zacu zija gutuza iyo mitwe igwanya ubutegetsi buriho mu Burundi ariko ikabihakana muri ako gace k'ubuseruko bwa Congo kandi hanavugwa imitwe y'inyeshamba z'abanyarwanda zigwanya ubutegetsi bwa Kigali eloje uri kaneza ijuru rya Amerika
eloje uri kaneza urakenuye tukiri muri Congo ishami rya ONU gita ibiribwa sipa magyara yongereye imfashanyo y'amafaranga ari impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo ayo mafaranga yavuye ku madolari 9 aja ku madolari 12 impunzi habwa ku kwezi ku kwezi mugenzi wacu Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe bamubwira uko bavyakiriye
uno musi pamu yadupokeje idolari 12 kuvuga ibihumbi 19 n'amajana 5 mu gihe cyaheze n'ukuri bari badufukamye mu nda kuko bagenda bagabanura kugezaho mu kwa gatatu dupokera intica ntikize ku madolari ashika 3 biraduga tujya kuri 6 biraduga tujya ku 9 uno musi rero pamu yikubisagashi yadugije kuri za dolari twara dupokera zijya 12 mu bisanzwe rero turabona na uno musi kuba pamu yikubisagashi n'umunezero
pamu yatwibutse kucerekera siyo turanezerewe n'utafise ivyishimo twapokeye ibihumbi 19.5 ku mutai gangi buri kwezi bagize neza bakoze hama muri 2020 naho nyene baradugije ko dukeya dupokera ibihumbi 14 naho nyene abantu bimpunzi ziri muri site ya Murongwe zari irufu kubera iki kubera irasiyo uyu munsi rero n'ukuri turishimye ntangere dufise umunezero mwinshi pame yasubiye kutwibuka yadugije ku dolari 12 urumva aho tugiye muri eshange ibihumbi 19.5 mugabo subiye inyuma abatanguranye n'inkambi babahereza idolari 15 twasaba yuko bokongera ko kuri ayo baduhaye zikaba idolari 15 ntazazindi bapokera kera inkambi igizene igitanguye kuko niho abantu batojuragirika niho abantu batoguma baheba inkambi bayita kuko bayiheba kubera rasiyo ari ntoya rasioninke bantu kace barara umuti muri hejuru etije tugiki ejo tugiki kuko bukeye urashima imana
je cyo mbona n'ukuri turishimye kuba basubiye kuduhereza izi dolare 12 dufate ibihumbi 19.5 hama n'ukuri turishimye cyane kuba bazidusubije twosaba yuko mbere bokongeza bakaduhereza 15 nk'izo bahora baduha zivunje ibihumbi 24 by'amakongo hama kandi bakaza barabiduha kugihe apana kuza baraturengeranya mezi kuko hari gihe bashobora kuyatuzanira twaramaze gufata amadeni aho twarashonje twarasubiriye abana bakahuka kudupfira ko n'inzara urumva rero aho onye ari hamwe boza barakurikiza kwezi ku kwezi kandi kugihe kugihe usanga ibintu bigenze neza ubuzima tubayemwe bwogira karusho hama rero n'ukuri barakoze kandi bazokuyumvire kuza baraduhereza uko nyene kandi bongereko ibyo turabishimye cyane.
Cyo nanjye ndi muri fujye murongwe nkama nshimye ikintu baduhaye rirasiyo yacu neza kubera ubwa mbere badupunguje badushya ku dolari 9 hama baratupunguza kandi badushya kuri 6 nuko biraba ashimo babara mwishye abantu barababara kubera rasiyo yacipunguka abana batangura kuzo baragwara kubera bafungura nabi ariko turihangana neza kwa turakinzira ingero duhangayika gushyaho abana yatwima turamara amezi 7 tudasumye ariko batende batwimvira kwa duha nukuri no munezero no mwishimo cyane ko bongeye kudusubiza ku dolari 12 ariko dusaba yuko ahubwo bona tudugiriza zigashika bakadushira ko nakarusho tukaronka 15 kugaze turaronka icyo dufungura n'icyo twambara kuko urabona nta gushobora gushaza munda ku mubiri naho utaronka cyo wambara dukore wabadufashije kugira ngo turonke cyo turambara n'icyo tudaturagaburira abana wabagize neza kandi bakaduha kugihe tutiriwe turafata amadeni kuko bifasha amadeni uza kugira koronka twatundi wishyura kandi sanga n'ubundi suya muri yanzara boza baraduha kugihe afana kuza baraturengereza bo badufashije
kuvuga hatwe bw'abamonga hi murongwe turashimye ukungere twarose amafaranga 19 kwitaye hanyuma rero no kuvuga numunezero mushi dufise ngaha tuko turashimye imana ko tubashimira mwebwe muri pamu rero isaha tuko turasaba yuko mwokongera kwandi amafaranga kugira ngo bidufashe kuko umuntu yaje mu isoko hagera ko asuma akabura ibyo asuma cyangwa amara akamurira kadasumye abana bakishwa n'inzara nuko mbere tukabura n'ibyo twambara bikagorana cyane bigatuma umuntu mbere yamira kwa muganga kwivuza kubera kwingabura ibaye nkeya none turasabye ko mwokongera ko nk'idolari kandi 15 kugira ngo bidufashe aha hantu turi kuko turafise ingorane inzara ubukene mbere n'uzuba gwatse ni ibintu bikomeye cyane.
Arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabukura we majuri ya Dutoro Rukanirije reka ce tubandaniriza ku makuru agezweho mu gisata transport mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri uyu wa mbere abakinnyi b'abanyarwanda bagomba gutangira umwiherero wo kwitegura isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda. Iri siganwa rizatangira ku itariki ya 2 rirangire ku itariki ya 9 mu kwezi kwa 5. Abakinnyi bagiye mu mwiherero bafite morale kuko baherutse kwegukana imidari 14 irimo umudari wa zahabu muri shampiyona ya Afurika y'umukino wo gusiganwa ku magare yabereye mu Misiri. Iyi Tour du Rwanda ya 2021 igiye gukinwa ku nshuro ya 3 kuva yazamurwa igashyirwa ku gipimo cya 2.5 yagombaga kuba mu mera z'ukwezi kwa 2 iza kwimurwa kwerukana bw'icyorezo cya virusi ya corona. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Abdallah Murenzi asobanura ko nta cyahindutse muri gahunda zo kwakira iri siganwa.
Ama ekipe yose turavugana n'ubu bariteguye bose bariteguye yuko mu kwezi kwa 5 bazaza itinerari cyangwa inzira tuzanyura ziracyari zazindi uburyo imyiteguro ko yari yateguwe n'ubu niko imeze. Tukumva rero mu kwezi kwa 5 bitahindutse izindi mbogamizi yari yosiba uko twateganyije ibikorwa ariko bizagenda.
Mu mwaka ushize wa 2020 isiganwa Tour du Rwanda ryagukanywe n'umunyaeritrea Natanael Tesfazione akurikirwa n'umunyarwanda Moise Mugisha. Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo yo kwitegura imikino y'umunsi wa 5 na 6 mu majonjoro mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Kameruni. Ku itariki ya 24 y'uku kwezi u Rwanda ruzahura na Mozambique kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hanyuma Amavubi y'u Rwanda akazasoreza ku ikipe ya Kameruni mu mukino uzabera Yaounde ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa 3. Mu itsinda rya 6 u Rwanda ruherereyemo Kameruni niyo ya mbere n'amanota 10 igakurikirwa ku mwanya wa 2 na Cape Verde ifite amanota 4. Mozambique izari ya 3 nayo ifite amanota 4. Ikipe ya 4 ari nayo ya nyuma ni u Rwanda rufite amanota 2. Umutoza w'Amavubi Mashami Vincent avuga ko hakiri icyizere cyo kubona itike yo kuzerekeza muri CAN izabera muri Kameruni.
Kwese yaba twebwe ya Mozambique ya Cape Verde birashashoboka nubwo wenda Cameroon isanga aho yamaze kwikarifya ariko urebye Cape Verde urebye Mozambique urebye natwe cyangwa twese amahirwe turacyafite sobe zaterwa n'uburyo tuziyitegura bizaterwa n'uburyo tuzitwara muri iyo mikino ibyo dusigaranye ngo rero niyo gahunda twe nk'abakinnyi nka staff turabona ko bigishoboka byose ni minota 90 dufite hano na Mozambique ngira ngo izagendura byinshi cyane.
Tunyarukiye mu kino w'intoki wa volleyball amakipe abiri ariyo APR Volleyball Club na REG Volleyball Club yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura guseruka mu rushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abayambere wayo. Iryo rushanwa rizabera mu Misiri mu kwezi gutaha kwa 4. APR Volleyball Club niyo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize naho REG Volleyball Club yahawe uburenganzira bwo kwitabira nk'umutumirwa. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze gutira abandi bakinnyi 4 kugira ngo izashobore kwerekeza mu Misiri ihagaze neza. Abo bakinnyi APR Volleyball Club yitabaje ni Akumuntu Kavaro na Yves Mutabazi wa Gisagara Volleyball Club tutibagiye Mahoro Ivan na mugenzi we Nelson Murangwa basanzwe mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo. yari Claude Munyandinda I Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umuryango w'ubwami mu Bwongereza utangaza ko ikibazo c'ivangura rukoba ubandanya kwagirizwa uzogitorera inyishu mu kanywa babuka bawugize umuryango ubivuze inyuma yaho umugano hari n'umutambukanyi wiwe Megan bavugiye ku televiziyo ya Amerika CBC ko kuva bubakana bace mananiza yatewe n'abagize uwo muryango bakiriye nabi Megan gushika yumva yo kwiyahura mu vyababaje Megan akomoka kuri umuzungu na nyina w'umwiraburekazi harimo ukuba bamwe mu bagize umuryango w'Ubwongereza bavuze ko umwana wabo Archie atazokwigera ahabwa izina ry'icubahiro no kuba igihe yari amwibungenze bari bafise amakenga yuko ashobora kuvukana urukoba rwirabura. Ildefonse Rugema Rwigemera akomoka mu muryango w'abami mu Burundi akaba nawuvugira asanga iki kibazo gishobora gutera ingorane mu bihugu birenga 10 umwamikazi Elizabeth vyitwa ko ahangamye ku ngoma yavyo. Rugema aba mu Bwongereza abisigura mu kiganiro twagiranye.
Intwaro y'ubwami mu Bwongereza ntiraba gusa igihugu c'Ubwongereza, iraba ibihugu byinshi bihugu bishika 15 ariho igihugu ca Canada, za Australia, za New Zealand n'ibindi bihugu. Urumva neza yuko ari inkuru isa n'ijejwe benshi ifikunda gushika bakerekana yuko abantu barenga 70% bashigikiye intwaro y'ubwami muri iki gihugu. Urumva rero ko biriko biraba n'ibintu biriko bisa n'ibintu byatanguye mu ibanga hanyuma bigahava bije habona Abongereza ni nkabo twokwita conservateur singe umuntu bavuga mu kirundi gitomoye n'abantu bashaka kugumana imigenzo yabo muri bo. Urumva rero iyo hajemo umunyamahanga ashatse kuvuga umuryango w'ubwami ni ikintu gitungura abantu benshi. Urumva rero byaherengaho gushikaho umuzukuru w'umwamikazi Harry, umuganwa Harry banamunyikiye abanyagihugu basanzwe banamunyikiye n'amakete yo kumutuka yikwerekana neza yuko yagize ibitagigwa kubona yubahuka akarongora umuntu atari mu muryango navuga yuko umuryango usa n'uwo kwemegwa umwiraburikazi akaba ariwe yatoye urumvizo byarateye induru. Izo rero n'ibizo niho habaye intango y'izi ngorane ziko ziramushikira gushika ubu.
N'ubwa mbere ayo maraso yirabura yinjiye muri uyu muryango w'ibwami mu Bwongereza ga Ildefonse.
Dukurikiranye uko ibitabo byandi kuko akahise kandi kwa mu Bwongereza urashobora kubona umuzungu ari umuzungu mugabo ugasanga arafise ibisekuruza by'abirabure. Ibyo rero iyo amaraso amaze gucangana kenshi mugabo agacangana ku ruhande rumwe kuvuga ko umuntu ava mu afise amaraso y'abirabure cyangwa atayafise hari igihe bishobora kuzimangana. Umuntu ukabona afise urukoba rwera mugabo afise ibisekuruza by'abirabure. Hari rero icyo nshatse kuvuga ni uko n'umwamikazi wenyine umwamikazi w'Ubwongereza baravuga yuko mu bisekuruza bya kera kuba harimo umwirabure. Mugabo rero izo ni ibintu bitaje habona ariko mu mvugo biravugwa kandi dusubiye inyuma murazi neza yuko bavuga intango y'abantu ni muri Afrika. Hari igihe ngira twari dufise urukoba rumwe mugabo bikagenda birahindagurika, nta izo nabyo nyine ni ibintu bishobora kwerekanwa mu buryo bw'ubuhinga bwabyize. Mugabo rero ku kibazo warubajije uti kuri wari uwa mbere cyongora kwishyura, ariko naho barabaye ubundi aho barabaye igihe kinini. Ibi rero nibyo zerekana yuko atawuba yarabaye mu bihe bya vuba, ari nacyo gituma umuganwa ari kurongora umwiraburekazi byatunguye abantu benshi. Kandi kinini nacyo muraraba uyu mwiraburekazi nyine yarongowe na Harry nawe nyine aracanze, afise se w'umuzungu akagira nyina w'umwiraburekazi. Nawe nyine umuravye ukaraba Megane, urabona yuko Megane asa n'umuzungu. Hariho ukuntu iyo uvuze umwirabure umuzungu wese acanze na gato, acanze na gato. Ni ukuvuga umuzungu naho yorongora ubundi acanze, urumva bica byitwa yuko atakira umuzungu, ari umwirabure canke ari ubwo bwoko bundi bwa nyina canke ubundi. Urumva rero niho bica bigorera. Mugabo ku kibazo wambajije nibaza yuko uyu ari uwa mbere Megane, atari uwa mbere mugabo mu bihe bya vuba, ariwe yayinjiye muri uwo muryango w'ubwami mu Bwongereza.
Baravuga ano makuru akija ahabona hariho abagiye barabiha isano n'amakuba canke ingorane umwamikazi Diana ariwe mufasoni wa mbere wa Charles yoba yaragiriye muri uriya muryango, hari isano bifitaniye ku vyerekeye urukoba ku maraso Diana yari afise?
Rero nibaza yuko bifitaniye isano. Iryo sano sirindi ni ry'uko umuryango w'ubwami, nk'uko umuryango w'ubwami hano mu Bwongereza nk'uko nabivuze ari umuryango udashaka yuko hari umunyamahanga ashobora kuwinjiramwo, mugabo bakabigira mu buryo badashira habona, kuko nk'uko musanzwe mubizi muri iki gihugu ni igihugu berekana yuko umuntu wese afise uburenganzira mu bintu byinshi. Muri inzo hakaba harimwo kubakana n'uwo witoreye n'ubushatse, mugabo ibyuko habi nkurikizi babishire ahabona. Aho rero novuga nko kuri Lekie Diane, nuko nawe intambamyi yagiye kugira nuko umubano wiwe na Charles utarumeze neza. Mukaramuzi neza yuko imbere yuko umugani wa Charles umuhungu w'umwami kazi Elizabeth wa kabiri hano yarongoye Diane, mugabo yari afise ubundi bakundana imbere yaho itaje habona. Urumva rero byatumye urwo rugo rusa n'ushaka gusambuka, kuko umwe urumva Diane yoba yagiriza Charles yuko afise ubundi bakundana, bakundanye kuva kera, hanyuma uwo bakundana kuva kera akaba ariwe banavuye bubakana n'ubu ari kumwe. Mugabo dusubiye inyuma gato, nuko Diane nawe ikucerekeye ibintu by'uko umuryango w'ubwami hano udashaka umunyamahanga abwinjiramwo, nuko Diane nawe yahavuye atangura gukundana n'umwarabu wo muri Egypte, umusore yari umwarabu w'umutunzi wa hano yitwa Mohamed Al-Fayed. Urumva izo rero nibaza ko ariho Diane yatanguye kugira ingorane zikomeye z'uko kuba yarongowe n'umuganwa mukuru, umuganwa umuhungu w'umwamikazi akubahuka akaja kushakana n'abandi bagabo inyuma y'urugo. Ibyo birashobora kuba byamuteye ingorane cyane. Hanyuma ibyo rero biri muri ibyo mvuga ni kureka umuntu wo hanze akinjira mu muryango n'ibintu batemera mu mvugo ije habona, mugabo ari ibintu batemera mu ibanga ryabo. nubu murazi neza ibyo bya Diane murazi yuko urufugwiwe gushikura mu bavuga ati iyo bari accident abandi bakavuga ati yabishwe ibyo zose n'ibintu byibahangaye bwami nta uzi bya ibyo
hanyuma ibi bigashobora kugira ingaruka mbi kuri uwo muryango ya no ku kubihugu bitandukanye hatavuga nka Commonwealth nimba ariko aravuga ati ni kibazo c'ivangura rukoba hama ubwongereza akaba ari bwo rutwara uwo muryango ubarizwamo ibihugu bitandukanye zibirimwa birabure Afrika yepfa hehehe ivyo bishobora kugira ingaruka yahe ku bwanyu bwa Ile-de-France
ehubwo ingaruka neza hari ibintu cyane cyane iyo haje ibintu bijanye no ku kutagira ivangura ry'ubukoba ry'ibitsina ry'imiki urumva ibyo n'ibintu bivugirwa nkabona bigashyirwa habona kugira abantu bose berekane yuko ariko bakwanira agateka akazi na muntu iki gihugu ni igihugu gifite imigenderanire ya kera n'ibindi bihugu kubera yatwaye ibihugu bitari bike hanyuma kandi bakagomba kugumana ibyo bihugu mu migenderanire myiza y'udandaji n'ibindi ugacusanga rero ibiriko biraba ubu bishobora gutuma batakaza icyizere muri ibyo bihugu ngibyo zo kwerekana yuko umwirabure yinjiye muri uwo muryango w'ubwami hano afatwa nabi canke bikaboneka yuko bimwe twita mu Gifaransa kuba rasiste yuko umuryango woba ukumira ubundi bwoko canke abandi ibyo birashobora gutuma bagira haba ingaruka mbi kuri kubiriko biraba ngaha uko abigira kose abigira ku mugaragaro canke mu ibanga birataba bikaje habona ku vyerekeye ingene abanyagihugu hano babona umuryango w'ubwami suko buca bavuga ati umuryango w'ubwami cyangwa tuvuge intwaro y'ubwami turayirambiwe kubera iri kugira ibitari byo ari naho yoba ari uko abanyagihugu bavuga ati no ateka ahubwo umuryango w'ubwami wacu tuwushaka gutya niko tuwushaka nk'uko nabivuze imbere y'igihe nari nababwiye yuko intwaro y'ubwami hano iracakundwa 75% ku ijana hari n'igihe birenga urumva rero ibyo nibaza yuko ku vyerekeye igihugu ukwacu nibaza yuko intwaro y'ubwami atambungenge ihari cyane mugabo ku vyerekeye imigenderanire n'ibyo bihugu bindi nk'ibyo bavuze byo muri Commonwealth n'ibyo bindi bihugu umwami kazi ahangamye ko barashobora kuvuga ati uko byinshi muri ibyo harimo ibihugu by'abirabure barashobora kuvuga ati ngo bashaka n'ahatahangamye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashobora kuvuga ati iyo ntwaro y'ubwami akaba ari bubayanka kurusha abanyagihugu banyeneyo urumva izo rero birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Akarino nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose mu bitegurwe byongereye bashikire kuri micro mari 10 na Jean-Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Facile Gebehu cyo mushaka kongera kubisanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com mugire umugoro wa mwiza mubanyu no mu byanyu